VOA. Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwerewe neza nchuti mudutuza matwi mu biganiro n'abakuru tubafitiye kuri isaha kuri mikrofoni 18 Fidene Yonga kaza mu biganiro vyacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi utumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
kuva nani ni imiti nayitangira nta kintu yigize intwara nakomeje ubuzima bwanjye bwarakomeje keretse wene yego kurwara nk'ibindi byose biraba ariko ntabwo ari kimwe ntabwo kuvuga kuko nutayirwaye nawe ararwara.
Uwo ni umwe mu bagenda mugera wa sida mu Rwanda avuga ko yishimiye kuronswa imiti ifufaza indwara ya sida. Perezida wa Amerika Barack Obama yiyamirije Donald Trump mu kuvuga ko adakwiriye kuyobora igihugu. Umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton yateye akamo kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zogira guhiga umutegetsi mukuru wa Leta ya Kiyisilamu igikorwa nyamukuru. Abatavuga rumwe na Leta y'igihugu cya Sudani yo mu bumanuko biyamirije ibyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisaba ko Riek Machar yo atogaruka mu gihugu gusubira mu mabanga yiwe. Aya makuru na yandi makuru twabateguriye turabashikiza mu buryo unonosoye mu biganiro byacu byo kuri isaha mugume ku radio yanyu. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Ari mu gihugu cya Laos, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yiyamirije Donald Trump mu kuvuga ko adakwiriye kuyobora igihugu. Ivyo Perezida Obama yabitangaje inyuma ya ko Donald Trump ariko ahiganirwa kuba perezida ku ruhande rw'abarepublika avuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin n'umuyobozi abibereye kurusha perezida Obama. Perezida Obama amenyesha ko atibaza ko Donald Trump akuriye kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza ko vyigaragaza igihe cyose yuguruye umunwa. Ku muhingamo weje kuwa gatatu Donald Trump yatangaje ko Putin n'umuyobozi abikwiriye kurusha perezida Obama. Perezida Obama yishuye mu kuvuga ko mu mabanga y'umukuru w'igihugu umuntu ategerezwa kumenya ivyo ari karavuga ko umuntu ategereza kuba yiyumviye neza. Umukandida w'umurepublika Donald Trump yaranebaguye kandi ibikorwa vy'igisirikare cya Amerika muri Iraq ku ndwara ya perezida Obama atangaje ko perezida Obama atahaye agaciro na gato abasirikare bakomeye baba general. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje no munsi wa kane ko yabwiye ku buryo butomo yabategetse ibihugu byo mu karere ko muri Aziya yo mu bumanuko bushira ubuseruko bakoraniye mu gihugu cya Laos ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufatana mu nda n'abanyagihugu bo muri ako karere. Perezida Obama yagize ugushimikira kuri ako karere umugambi wiwe nyamukuru mu kingo ciwe ca perezida kizorangira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Perezida Obama yatangaje ko umwizero wiwe ari uko uzomusubirira yobandanya imigambi yiwe. Perezida Obama amenyesha ko ubudandaji bukomeye ku isi buzobera muri ako karere. Avuga ko ako karere kazotuma ubuzi buboneka ku Banyamerika bifatiye mu gushora ibidandazwa ku masoko iyo muri ako karere. Ku vyerekeye umugambi w'ibigwanisho ruhonyanganda w'igihugu ca Korea ya ruguru, Perezida Obama yatangaje ko imigambi yiwe atari uguha impera abigenza nabi. Yatangaje ko azobandanya kuremera Leta ya Korea ya ruguru mu gihe azoshiraho ingingo zo kwivuna umwansi kugira abone ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bicuditse bikingiwe. Umukandida w'umudemokrate Hillary Clinton yateye akamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika no munsi wa kane ko zogira uguhiga umutegetsi mukuru wa Leta ya Kiyisilam Abu Bakar al-Baghdadi igikorwa nyamukuru nk'uko vyagenze igihe Amerika yica wari yashinze umugwi al-Qaida Osama bin Laden mu gitero cabere mu gihugu ca Pakistani mu mwaka w'2011. Hillary Clinton avuga ko kwica al-Baghdadi bizosaba kigoro gakomeye cyane. Ivyo yabibwiye abamenyesha makuru muri Leta ya New York aremera ko kwica al-Baghdadi vyorungika ubutumwa bukomeye ko atanumwe ashobora gutegura canke ngo ayobore ibitero kuri Amerika ngo vyijane. Yarifatiye mu gahanga uwo bahiganwa mu Republika Donald Trump ko kugene yavyifashemwo mu ikoraniro ryacishijwe kuri televiziyo ejo kuwa gatatu aho abo bakandida bombi uko ari babiri bishuye umwe mu wese ukwiwe mu buryo butandukanye ibibazo vyerekeye kwivuna abansi umutekano w'igihugu. Hillary Clinton yavuze ko Donald Trump yasubiye kandi kunanirwa kwerekana ko afise ibisabwa kugira abe umukuru w'igihugu. Hillary Clinton avuga ko Trump yavuze nabi abasirikare bakuru b'abajeneral b'abanyamerika. Radio y'u Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru yo hijyano hino twabateguriye. Abatavuga rumwe na leta mu gihugu cha Sudani yo mu manuko biyamirije byatangajwe n'abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika bisaba ko Riek Machar yahoze ari cegera cya mbere cha president wa Sudani yo mu manuko atogaruka mu gihugu gusubira mu mabanga yiwe. Bavuga ko kubera Machar atari mu gihugu bigeramiye umugambi w'amahoro. Intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika muri Sudani na Sudani yo mu manuko Donald Booth yabwiye abagize akanama kajejwe imigenderanire mu nama nshinga mateka ya Amerika ejo kwa gatatu ko Machar yahunze igihugu mu kwezi kw'indwi atotegerezwa kugaruka muri Sudani yo mu manuko kubera umutekano muke ubandanya mu gihugu. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika inyuma yuko aserutse imbere yako kanama, Booth yatangaje ko ukutizigirana hagati ya Riek Machar na President Salva Kiir vyatumye haba ububabare bukomeye ku banyagihugu. Amenyesha ko ari bigaragara ko Riek Machar na Salva Kiir badashobora gukorana. Avuga ko habaye gutana mu mitwe ku mugaba mukuru Juba, akaba avuga ko badashaka ko ibintu nk'ivyo bisubira kuba. Mubandanya kumviriza Radio y'Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Tubusubire tubibutse kandi ko mushobora kubandanya mudukurikirana kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio y'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tubahere ku biganiro biko bibera i Dar es Salaam. Inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yari kibera i Dar es Salaam muri Tanzania yarangiye inyuma y'amasaha atanu bari mu mwiherero abaperezida b'ibihugu byo mu muryango wo muri Afrika iyo mu buseruko. Bavuze ko babwirizwa gukora ibishoboka byose kugira mu Burundi hagaruka amahoro vuba kuko umutekano muke uhari wamaze gutandukira karere. Babwiye umuhuza Benjamin Kappa gusubira gutuma ku ibiganiro vuba byitabwa n'abegwa n'amatata ari mu Burundi bose. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver.
Inama idasanzwe higira 17 bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko yatangojwe n'ururirimbo ruhayagiza karere. Inyuma y'umwanya munini abakuru b'ibihugu biyugaranye ukwabo basohotse bavuga ko iyi nama y'abakuru b'ibihugu ibabajwe n'umwaka urenga uheze igihugu cy'u Burundi kirimo Indiane zirutavana ko zitana abantu zigasubiza inyuma ubutunzi. Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania mu izina ry'abandi bakuru b'ibihugu yavuze ko amatati atakira y'abarundi gusa ahubwo yamaze gutanga kira karere kose. Yatanze akarorero kumushinga amateka wa Yase Afsa Mosi aheruka kwicwa. John Pombe Magufuli yavuze ko umuhoza w'abarundi Benjamin Mukapa abwirizwa gusubira gutuma kubiganira vuba kandi bihuza bose.
Kuhusiana na Burundi, kama ambavyo sote tunafahamu vizuri, nchi hiyo imekuwa kwenye mgogoro wa kisiasa kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja hivi sasa. Mgogoro huo umesababisha madhara mengi ikiwa ni pamoja na kupoteza.
Agira tira umwaka wose uraheze abantu babandanya kwicwa. Ati turaje Burundi n'abarundi kubera kumushinga amateka heruka kuhicirwa. Ati zongorane turabona ko zamaze gutandukira na karere kose ka Yase. Ati kuko ingaruka mbi zidushikako. Ati muhuza Benjamin Mukapa aramaze guhuza katari gake impande zishamiranye haba yarusha canke imbere no mu Bubiligi. Ati mucegeranywa duhaye yabuze intumbero nyamukuru Burundi bwo kurikiza kugira ngo amahoro agaruke kandi natwe turazishigikiye. Ati twebwe nka karere tubwirizwa gukora ibishoboka byose kugira ngo mu Burundi hagaruke amahoro maze igihugu gitere imbere. Ati dusabye ko ibiganiro byosubira kuba kandi n'ubu bigahuza impande zose. Ati amakungu tuyasabye ko nayo yotanga uburyo maze ntambwe nziza ibiganiro byari bigeze ko ntisubira inyuma.
Upatanishi uweze kuzama matunda haraka.
Waserukiye Uburundi umushikiranganje migenderanire n'amakungu Alain Emenyamitwe yashimye impanuro Uburundi bwahawe ashimangira ko Burundi bwemera utwigoro twose twa Afrika y'ubuseruko.
Mushimara Rais Dr. Joseph Pombe Magufuli
Ahagira tinya kubahwa Prezida John Pombe Magufuli utwara Tanzania na Afrika y'Ubuseruko ati bya karere kifuza n'ivyo na Prezida Nkurunziza yantumye yifuza kwa mahora garuka ati nakuvuga ko akarere n'u Burundi tuvuga rumwe ati mwera dufashije haratunganya ibiganiro katari gake kandi n'ubu mukiriko ati dusaba ko mubandanya ntimurambigwe
naomba jumuiya ya Afrika Mashariki iendelee vile.
Iyi nama igira 17 igize kandi ikibazo cyo gufashanya no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu by'u Buraya na Afrika y'Ubuseruko. Iyi nama yihaye amezi atatu kugira ngo hazobe habonetse amasezerano azotuma ibice byose Buraya na Afrika y'Ubuseruko atawahombera. Uwo muryango wa Afrika y'Ubuseruko wakiriye kandi igihugu cya Sudani y'Epfo unavuga ko uzofasha naho nyene kugira ngo haboneke amahoro intambara ihari ihere. Muri inama umushinga mateka Christophe Bazivamo aturuka mu gihugu cy'u Rwanda aherutse gutorwa kugira ngo abe icegera cy'umunyamabanga mukuru wa EAC yarahiye kugira ngo atangure amabanga yiwe. Tubamenyesha ko iruhande ry'abakuru b'ibihugu bya Tanzania, u Rwanda n'Uganda, igihugu cya Kenya cyacaserikwe na William Ruto icegera cy'umukuru w'igihugu. Pierre Clavier ni inkuru i Dar es Salaam ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier. Inyuma y'amezi arenga abiri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butanguje umugambi wo guha imiti abantu bose banduye umugera utera indwara ya sida. Abitabiriye uwo mugambi mu Rwanda bavuga ko bawishimiye cyane ko uzobafasha kongereza igihe cyo kubaho cyabo kubera batanguye imiti batararemba. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Hashize amezi abiri n'igice Minisiteri y'Ubuzima itangaje ko uzajya agaragara ko yanduye virusi itera sida azajya ahita atangizwa imiti hatabanje gutegerezwa igabanuka ry'abasirikare. Rebeka, umuforomokazi mu kigo nderabuzima cya Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, yabwiye Ijwi rya Amerika ku kigo nderabuzima cya Remera akoramo cyahise gitangiza abafite virusi itera sida imiti bose, yemeza ko iyi gahunda izagirira akamaro ababana virusi itera sida.
Babyitabiriye neza rero kuko bavuga bati gahunda ni nziza kubera ko noneho tubonye imiti twese, cyane cyane ko hari abayinywaga yenda bararembye ariko ubu kubafatira n'abatararemba barabyishimira cyane, kuko ubundi barekomezaga gucungana n'abasirikare kugira ngo umuntu arebe ko umubiri wacitse intege, ariko ubu ngubu niba ufite abasirikare benshi nta kibazo uratangira.
Ubona hari ikintu bizamarira abarwayi?
Bizakibamarira bitewe n'uko nyine atangira imiti hakiri kare atararemba, bityo rero iyo yitangiye kare bituma arushaho kugira imbaraga.
Kuvi gahunda yatangira abayumvise vuba bakahita bayitabira, baremeza ko bishimiye cyane ko bagiye gutangizwa imiti hakiri kare bikazabafasha kubana virusi itera sida igihe kirekire.
Kuva nani ni imiti nayitangira nta kintu yigize intwara, nakomeje ubuzima bwanjye bwarakomeje keretse wene yego kurwara nk'ibindi byose biraba ariko ntawe ari kimuntu wabwo kuvuga kuko n'utayirwaye nawe ararwara.
Tune twongeraga abasirikare nitwe nafataga kugeza ubu ngubu. Mu minsi ishize naje hano bambwa yuko ngiye kugirirwa ubuntu kuko bangiye kongera gutangira imiti nkaba numva mu bwanjye, ahubwo nabaje kwiyongera ibiro nari mfite n'ubundi ndumva byariyongereye kuko bambwiraga yuko bashobora kuzamu imiti ngeze mu basirikare 150 350 gutyo, ariko ubu ngubu nange mfite abasirikare 640 nkaba ubu mfite amahirwe menshi cyane kuba ntazasubira inyuma cyangwa se bitazangagayo cyane indwara ko yari ikiri virusi yari itarabasida.
Abaganga bavuga ko imibare y'abafataga imiti yagiye yiyongera kuva mu kwezi kwa 7 aho iyi gahunda itangirijwe na Minisiteri y'Ubuzima. Rebeka mu kigo nderabuzima cya Remera nibyo akomeza asobanura.
Igikorwa cyitabiriwe neza kubera yuko hari abantu bari basanzwe banywa Bactrim bataratangira iyo miti, kubera ko ari gahunda rero ireba buri wese. Noneho tumaze kumenyeshwa, twabimenyesheje abo bantu bireba, yarangiza gusobanurirwa nta kibazo twabonye mu barayitangira. Ni ukuvuga ngo twari dufite abantu basanzwe ku miti barenga 3,000, ahubwo banywaga iyo Bactrim ni nka magana atatu, ariko ubu ngubu aho tubitangirije dusigaje nk'120 gutyo
bataraza
kuko tugenda tubafata uko baje kuri randevu.
Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko gahunda yo gutangiza imiti abantu bose banduye virusi itera sida ku ikubitiro yarebaga abantu 17,000 gusa mbere y'uko batangira batangira imiti babanza kwigishwa no gusobanurirwa uburyo imiti ikwiye gufatwa neza. Kubahiriza gahunda ni icyifuzo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Mbere y'uko iyi gahunda itangira mu Rwanda, ubusanzwe bamaraga gupimwa bagasanga yaranduye virusi itera sida, yategerezaga ko umubare w'abasirikare be ugabanuka ukagera kuri 500 kugira ngo yemererwe gutangizwa imiti igabanya ubukana bwa sida. Dr. Sabin Sanzimana, umuyobozi ushinzwe kurwanya icyorezo cya sida muri Minisiteri y'Ubuzima, yemeza ko gahunda yo gutangira imiti uko byari bisanzwe itafashaga benshi cyane, kuko hari n'abashoboraga gupfa batarayitangira. Ikiri nuko ngo iyo abantu benshi batari ku miti, ari umubare wa virusi nyinshi ziba ziri mu mubiri w'umuntu, bigatuma yanduza cyane kuruta abafata imiti. Iyi gahunda ije nyuma yaho inzobere mu buvuzi ziherutse gushyira ahagaragara ubushakashatsi ivuga ko gufata imiti abanye ubukana bwa virusi itera sida hakiri kare bituma umurwayi amara igihe kirekire ku isi, kandi bikagabanya ibyago byo kuba yakwanduza abandi. Abahanga bavuga ko ubushobozi bw'umuntu uri ku miti bwo kwanduza bugabanukaho 96% iyo afata imiti neza. Iyi akaba ari imwe mu mpamvu z'iyi gahunda. Kugeza ubu mu Rwanda abantu bafataga imiti mbere y'iyi gahunda barangana n'ibihumbi 162,486, niyongeraho abangaba 17,000 bateganijwe n'iyi gahunda nshyashya mu Rwanda ruzababarura abantu bagera ku 180,000 bafata imiti igabanya ubukana bwa sida. U Rwanda kandi habarurwa bagera ku 210,000 babana na virusi itera sida. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubuhinga bwo kwigisha abanyeshuri bahejeje ishure shingiro bita Pédagogie et Intégration mu rurimi rw'Igifaransa bugiye gutangurana n'umwaka w'ishure w'imirije. Abigisha baronkejwe izo nyigisho kugira ngo bazozikoreshe mu kwigisha abanyeshuri, bavuga ko harimwo utugenegene mwishigwa mu ngiro, utunenge murantunga mwishigwa mu ngiro. Umenyesha makuru wacu Fidèle Antoine Sabimana niyo nkuru adufitiye.
Ubwo buhinga buzokoreshwa mu kwigisha abana buca batangura igisata cy'abahejeje ishure shingiro babwita Pédagogie d'Intégration mu rurimi rw'Igifaransa. Abigisha baronkejwe inyigisho kuri ubwo buhinga baremeza ko bufise akamaro, ariko bakabona inyigisho bahawe zahawe umwanya muto mu gihe hari abigisha baba bigisha ivyigwa batigeze biga mu ishuri. Uyu mwigisha yegukira ubuyobozi bw'indero bwa komine ya Ruyigi, aratubwira utunenge yabonye mu gihe bahabwa izo nyigisho.
Turamvye twari dukwiye kuronka iminsi ishika nkukundwa izibiri, no kuvuga iminsi 10, kuko turamaze kubona ko twaragerageje kuronka muri rusangi ingene twokwigisha ivyigwa byose, mugabo kandi byari bikwiriye ko bamwe bose baja mu mugwi wabo bivanye n'inyigisho bazotanga, no kuvuga discipline icigwa kucingwa. Ico rero cyari kudufasha kuko twomenye ingene tubyigisha mugabo kandi tukaronka nabishasha muri ico cingwa, cyane cyane nk'icigwa cy'Igiswahili, aho benshi bari barindiriye yuko bashobora kuronka bishasha bizobafasha mu bumenyi. Hanyuma rero kandi ikindi naco mu byukuri tubirabye ukuntu tugiye gushyira mu ngiro ibyo twize, harimo akarusho mu buryo bwo gufasha umwana kugira amenye, na cyane cyane bizomufasha no mu buzima bwa misi yose.
Uyu nawe nyene yegukira ubuyobozi bw'indero muri komine ya Ruyigi, aravuga amakenga iwe akagira n'ica asaba abajejwe gufata inkingo mu bijanye n'indero.
Zerekeye intambamye ziriho nyinshi cyane ku mashuri usanga nk'abigisha dufate nk'ivyigwa by'ubuhinga, shimi, fizike, usanga nk'amalaboratoire bizosabwa ko abanyeshuri bateza kuba bariko barigiramwo usanga atari ekipe ma laboratoire niko kuvuga mu cigwa ca chimie canke physique aho rero izo zizoshobora kuba intambamyi ku buryo uzosanga abanyeshure bahakwa gusubira muri ibi bya systeme ya kera aho uzosanga bavyiga mu ndome amateori gusa mugabo ugasanga mu kubishyira mu ngiro ntibyoroshe icyo kugwa rero aho nuko abigisha leta ikabandanya ikaguma basubira bakarihiriza ubwenge byo bavyiza nko mu bihe by'uburuhuko nk'uku abigisha abana bakarihirizwa ubwenge niho twaza tuba tugashika ku nyigisho z'akanovera icyo ni ca mbere ca kabiri mbona nuko leta yo vyitegurira kugira ngo ishobore gukura hizo ntamba z'uburyo bw'ama laboratoire eka ndetse n'ibitabo kugira ngo abanyeshuri ico bakenera cyose amauti yose bashobore kuba bayafise.
Jean Marie Ntezuko bagira umuhanuzi ajeje vyigwa mu biro bijejwe gutegura indinganizo z'ivyigwa mu gisata cigamo bejeje amashuri shingiro aratubwira intumbero y'ubwo buhinga bushasha
indinganizo dufise ngaha mu gihugu nuko ari urutonde rumaze imyaka myinshi imyaka irenga 20 ubu rero hari hageze ko bagerageza kuraba ko bosubiramo bakaraba ingene ibyo bigisha byoba bijanye n'ibihe baciye bategura izi nyigisho bagiye gutanga muri uyu mwaka utangura kuko ari inyigisho zituma umunyeshuri yiga neza ibyo yiga akaguma ashobora kuzobikoresha mu buzima bwa minsi yose kuko ibindi yahora yiga yabyiga ari ibintu bitandukanye mugabo ubu no kugerageza gufatanya ibyo yiga kugira ngo noneho bigire intumbero ijanye n'ubuzima bwa minsi yose ubwo buhinga bushasha bumaze kuja mu ngiro twibaza yuko bazoba bize bakurikiranye ibyo byigwa bazoba ari abantu bashoboye kugira ico bimariye mu buzima bwa minsi yose atari abantu bize kugira ngo baronke amanota ama baronke diplome ariko ari abantu bize kugira ngo ibyo bize bibafashe mu buzima bwa minsi yose.
Jean Marie Ntezuko bagira aremeza ko mu mashuri hari ibibazo by'ibikoresho mfashanyigisho agasaba abigisho kubungabunga bike bafise kuko ibindi bizogenda biboneka buke buke mu ntara y'Indero ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi abigisha bangana amajana n'ibize kugera ku rwego rwa kaminuza nibo baronkejwe izo nyigisho kugira ngo batangurane n'ico gisata kitariki yasanzwe mu Ruyigi. Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru. Inyuma y'imyaka ibiri ababikira batatu batariye n'akazi biciwe muri Paroisse Guido Maria Conforti mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura urubanza ntirurashigwa mu ntahe y'icyese. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza.
Abikira babiri ba mbere bishwe ku muhingamo nk'igihe cy'isaha 10 ku itariki ya 7 ukwezi kw'icyenda umwaka w'2014 ni Mama Lucia Pulici w'imyaka 75 na Olga Hasheti w'imyaka 83 uko ari babiri bishwe bakerewe amazosi. Aba bagandaguye babasanze mu byumba baruhutse. Mubikira wa gatatu ariwe Mama Bernadette w'imyaka 79 nawe yishwe mu ijoro ryo kuri iyo tariki nyene hari ku Imana ushiri wa mbere uwo yaciye umutwe. Mu mushuhida wa kigandagurwa igipolisi cy'u Burundi cyerekanye umusore cemeza kwa gwaye mu mutwe kivuga ko yiyemereye ko ariwe yabishe. Elmanajide hari menshi niwe yavugiye igipolisi icyo gihe
yavuze n'agashinyaguro kenshi ati narabagiriye vyamfura mbi nongera ndabica ati n'abanyamahanga bambera mwitongo nategeza kubica.
Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka umwe mu bantu bishikanye ku nzego z'umutekano yahora ari mu wabuhungabanya yiyemereye nawe ko ari mu bakoze ubwo bwicanyi. Uwo musore yagirije Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD uri mu itavuga rumwe na leta ko ari nyuma y'ubwo bwicanyi.
Kucereke icababikira ndimwe twebwe twabishe bimivuye kuri Alexis Nduhije kugira twambike iceyi ubutegetsi buri ku gihugu bakitwigisha kugira tuje muri iyo misiyo batubwira yuko hagize ico dukora mu banyamahanga amakunga azohaguruka bakatubusobanura yuko bajya babikira aribo bashitwara imiti ikiriba ondes hari mbonera kure ziriko zirigira ibya imenyerezo ya gisirikare.
Uwo yemereye icyaha yaciye akingirwa n'iperereza ry'u Burundi. Umushingwamanza Fabien Sega twasigura ko amaperereza yo ku isi yemerewe gukora bene uko.
Urwego rw'iperereza rurafise ingene rutohoza amakuru kugira ngo bamenye ibintu byabaye muri icyo gihugu nk'abijya bintu byabikira byo turabizi njene vyagenze nibo kwemera yuko ari bo benyene bavyutse mu gitondo bakiyumvira ngo twagiye kwica ababikira numugambi bafatanije nabandi uwo mugambi rero bategerezwa kwerekana neza abo bafadikanije nyamba rero muri perereza bakirondera abo bandi ibyo birashoboka birashoboka yuko bavuga bati reka kubapfunga reka tubanze tumenye ukuri kose
ariko ko biri kose abantu be nabo bategerezwa gushengezwa mu butungane ibihano botekanirijwe nivyo biheza bigahindurwa kubera ababiyemangiye icaha nkuko bibandanya bivugwa na Maitre Segatwa
iyo yaba yategerezwa guhanishwa umunyoro wo guherayo bamucira umunyororo utarenza imyaka 20 yaba yari umuntu yategerezwa guhanishwa umunyororo gutuvuge w'imyaka 10 canke 20 baca bamucira igice cyo umunyororo akagira nk'imyaka 10 canke 5 ibyo biva kuri sentare iraba yuko igihano bamuciriye kingana n'ikibi yakoze mugabo hakagira rero ingabanya gihano cuko yiyemereye icaha atarinze kugora sentare
kuba icaha gikomeye na parke nkuru ya Republika y'u Burundi iravyemera Agnese Bangiricenge umuvugizi w'iyo parke yayivuze mu mwaka w'2015 aho menyesha makuru Bob Rugurika yafungwa yagirizwa ko yavugishije kuri radio RP atwara umuntu yiyemangiye ko ari we yishaho babikira
Umushikiriza manza kizigenza wa Republika yashaka kumenyesha barundi n'amakungu ko umuntu yavugiye ku radio ijwi ry'abanyagihugu yemanze kuba yarakoze icaha gifise uburemere budasanzwe Umushikiriza manza kizigenza akaba adatahura inyungu Bobo Rugurika afise mu kudashikiriza ubutungane inkozi y'ikibi nk'iyo
Umushikiranganje w'ubutungane nabamenyesha ko ubutungane buticaye Emero Hantine Kanyana nasigura ko atakintu na kimwe kidasanzwe kirimwo kubona biyemanga icaha batarashe ngezwa muri za sentare
ubutungane bwaratagwe gukora ni kujya nyine mu bisanzwe nyine ubutungane bukora ubutungane buherahe buhera hariya muri police kuri uriya gira enquete kuri uriya afaturi ya muntu yakoze icaha agatohoza gushika sentare nyahinyuzwa itoheze iheraheze uyo dossier
gushika ubu parke nkuru ya Republika y'u Burundi yemeza kwikirikiregeranya amatohoza umuvugizi wayo Agnese Bangiricenge yabwijwe rya Amerika ko amatohoza amaze kurangira ariho dosiye izoheze ikajanwa muri sentare mu ntaye HS kuva mu mwaka w'2001 abanyamahanga bamaze kwicirwa ku butaka bw'u Burundi barenga 10 abihebeye imana muri bo ni batandatu ababikira batanu na Musenyeri Mikaye Aidan Kurutine yari intumwa ya papa mu Burundi hatibagiwe Kasiman Lan yaserukishira hamwe gita hamagara y'abantu ku isi OMS eroje Kaneza Bujumbura iri rya Amerika
Mukanya turasozera makuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha ya mbere imbere yaho reka tubibitse incamake y'amakuru twabashikirije Ari mu gihugu cya Laos, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yiyamirije Donald Trump mu kuvuga ko adakwiriye kuyobora igihugu ibyo Perezida Obama yabitangaje nyuma yuko Donald Trump ariko ahiganirwa kuba Perezida ku ruhande rw'Abarepubulika avuze ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin n'umuyobozi abibereye kurusha Perezida Obama Perezida Barack Obama yatangaje no muswa kane ko yabwiye ku buryo butomeye bategetse ibihugu byo mu karere ko muri Aziya yo mu mpanuka rusiye ruseruko bakoraniye mu gihugu cya Laos ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufatana mu nda n'abanyagihugu bo muri ako karere umukandida w'umudemokrati Hillary Clinton yateye akamu Leta Zunze Ubumwe za Amerika no muswa kane ko zogira uguhiga umutegetsi wa Leta ya Kiislam Abu Bakr al-Baghdadi gikorwa nyamukuru nk'uko byagenze igihe Amerika yica uwari yashinze umugwi Al-Qaeda Osama Bin Laden abatavuganwe na leta muri Sudani yo mu manuka biyamirije byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisaba ko Riek Machar yahoze ari cyegera cya mbere cya perezida wa Sudani yo mu manuka atogaruka mu gihugu gusubira mu mabanga yiwe Njoti zijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi ingenieur ari ku buhinga bw'ivyuma ni Nelson Lopez kuri mikono hamwe ari kumwe n'Ange Fidel Niyongabo ndabifurije mwese kugira mugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.